Ejo ku munsi wa kabiri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko yaraburanishije Rwanda aho Burundi bitwaye buvuga ko butemera umukuru w'inama nshingamateka y'uwo muryango. Sentare yaranse kw'ibikorwa byo nama nshingamateka biba birahagaze mu gihe rubanza rutarahera nk'uko Burundi bwari bwabisavye. Ni nkuru y'umenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika Pierre Claver ni nkuru ari yarusha mu gihugu cha Tanzania.
Uburundi bwatanze birego bwiyamiriza itogwa ry'umunyarwanda umushingamateka Martin Ngoga mu kibanza c'urongo y'inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko. Ingingo ya mbere Uburundi busaba ko yofatwa nuko sentare nkuru y'uwo muryango yotegeka ko ibikorwa byose byo nama nshingamateka byohagarara mu kurindira ko urubanza rurangira. Sentare yanse ico cifuzo c'u Burundi yaseguye ko urubanza rwashingishijwe uwo munyarwanda amaze gutogwa ndetse n'ibikorwa nyezina bimaze gutangura. Aho uburanira leta y'u Burundi Nestore Kayobera na wene yashimye iyo ngingo ya sentare.
Twe twitwaye dusaba yuko sentare ifata ingingo zihuta kugira ngo ibikorwa vya IAR baze guhagarara kugira ngo uwatowe ngo arongo umuryango. Yuko sentare banze ikavuga yuko bitabuje amategeko mu kurinda yuko rubanza mwizina ruba. Sentare yavuze yuko rusa nk'urubanza rusa nk'uwataye igihe kubera yuko babaye ko byavyiza ahubwo urubanza nyezina ruburanishijwe mu bihe byihuta. Twabishimye twabikengurutse
no kuburanira umuryango wa Yase umunyarwanda Stephen Agaba yashimiye sentare kuri iyo ngingo. Mu kirego cha kabiri Uburundi busaba ko sentare yotegeka kwa amatora asubigwamo kububuranira Uburundi amategeko yarahonyanzwe muri ayo matora yabaye itariki 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze. Icyo gihe ibihugu bine kuri bitandatu bigize umuryango wa Afrika y'Ubuseruko nivyo byatoye umukuru w'inama nshingamateka. Ivyo navyo no Rwanda, Kenya, Uganda hamwe na Sudani y'Epfo, Uburundi hamwe na Tanzania byanase kwitaba ayo matora. Yamara umurundikazi Leontine Nzeyimana yari yitoje aronka amajwi 3 n'ahatarahari. Icyo nico Uburundi bufatira ko mu kuvuga ko amategeko atakurikijwe.
Cyacha twavuze yuko amategeko mu gutora umukuru w'amashingamateka yahonyanze itegeko rigenga uko inamashingamateka ikora. Cyacha kubijaya nibitigiri biba bihari mu batora. Ingingo ya 12 agace ka mbere rivuga yuko igitigiri ari uko igihugu cyose giteza kuba hariho n'imiburiburi ica gatatu c'abashingamateka baba bari muri sare babatoye. Ariko rero muri yuko mu gihe batanze batatoye abandi batatoye ibyo bitigiri ntivyakurikijwe. Nico cyatuma twese yuko bavuga yuko amategeko atakurikijwe, hanyuma amategeko atakurikijwe muri azi ibyo bikurikira nuko amatora asubirwamo bakurikije amategeko.
Icyo kibazo cerekeye itogwa ry'utwara inama nshingamateka sentare yacicungururiza ku isango ritaramenyekana ni naho izo buranisha ugo rubanza mu idonido. Sentare yifuza ko ugo rubanza gonyaruka kugira ntirubangamire ibikorwa by'inama nshingamateka ndetse na karere kose. Urubanza rwa mbere rwakurikiwe n'abantu benshi, abenshi muri bo barabashinga amateka hamwe n'abakozi b'uwo muryango. N'ubuserukizi bw'u Burundi bwari bwarungitse intumwa. Yamara bose nta n'umwe yemeye kuvugira kuri mikro. N'utwariyo nama nshinga amateka Martin Ngoga niho yari, uwo mu ikostime girabura yagumye yihoreye. Yari yicaye inyuma yumviriza ibivugwa na sentare ijambo kurindi agacishamwo agatwenga buke buke. Gusa bagenzi we bacishamwo bakidoga bati mbe yemwe tuzaba dusubiramwo amatora. Hari n'abandi mbere babwiye bagenzi babo b'Abarundi bati murabona ingene muriko muradutesha umwanya. Abandi nabo barimwo Abaganda bati nimutari ntaco muzoshikako. Ivyo vyashavuje abashinga amateka b'Abarundi nka Karegwa Momamo yavuye ashirijwe hejuru ati muriko muraturengera karimbi. Uburanira u Burundi yavyise ibitutsi vyatutswe igihugu ciwe.
Mwabaye ko hariho n'abadututsi barutse cyane ngo tubakwata muhira aho twese twavuze kuti nushaho tukudutwa kubera yuko twese twatuje gusaba amategeko kamwe mwabonye yuko mwabonye ko bamwe bamwe no gututuka barutse cyane gose kubera ngo tugomba kubima akazi aho twese abarundi bako ntitwimana akazi cyane cyane dusaba yuko amategeko akurikizwa.
Icyo kirengo cina amashinga amateka giteye impari nikigira kane ubwa mbere hatwaye mu Tanzania iyo namashinga amateka ikibaho kuva mu mwaka w'ibihumbi 2001 gushika muri 2006 hakurikira Kenya kuva mu mwaka wa 2007 gushika muri 2012 hanyuma Uganda kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri gushika ku mwaka uheze wa bibiri na cumi n'indwi. Ubu iyo nama nshingamateka igizwe n'abashingamateka 54 baserukira ibihugu bitandatu. Igihugu kimwe cose giserukiwe n'abashingamateka 9. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.